Polisi yasiguye ko abo bantu bari bafashwe ku igerekezo ya gatatu mu Kakado uyu mwaka w'2022 baca babanza gukoregwa amatohoza ariko na wundi muntu ijudi Amerika yabashije kuvugana nawe ngo abyemeze. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye akamenyesha ko binjiye mu gihugu cy'u Burundi bavuye mu Rwanda.
Uyu umugabo yaraje gutwara uyu mugore niko tumubyita ko bari baje bava mu gihugu cy'u Rwanda ariko bagi ko bagomba kuja mu Bubiligi. Abajejwe yo gucungera ikibuga cy'indege barababonye baragira amakenga hanyuma basha barakwikirana buke buke barakora amatohoza baranatinda barafata ibi bitabo by'inzira byose cyo yaje kwavuye mu Rwanda aho yitwa Ntunzu Rwanda Salama hanyuma baramufatana n'iki yagomba kugerageza guca aje mu Bubiligi.
Umuvugizi w'igipolisi mu Burundi anavuga ko uyu mugore yarungikiwe igitabo cy'inzira cyo mu gihugu cy'u Bufaransa na mubyara we abayo. Hakurikijwe ibyo polisi ivuga, icyo gitabo cy'inzira cyerekana ko yitwa Akariza Juliette yagicishije mu Rwanda. Uwagirizwa yaba yaraciye agitwara mu Burundi kugira ngo atagikoresha mu kugenda mu Bubiligi kuri iryo zina ry'Akariza. Ku kibuga cy'indege i Bujumbura, polisi ivuga ko uwo yaciye anyegeza pasiporo yiwe y'ukuri yari yakoresheje yerekeza mu Burundi kugira ngo biboneke ko asubiye inyuma. Igipolisi kikavuga ko yagerageje gutanga igiturire kugira ngo ibyo yifuza bishikwe ko. Igipolisi cy'u Burundi kikamenyesha ko ingendo y'abo bantu bafashwe icafuza igihugu.
Mu kwerekana yuko ku kibuga cy'indege guhitaha kw'abantu bashobora kuhaza bagakoresha ibitabo bya magendo cyangwa ibitari by'iwabo bagashobora kuhaca batanze igiturire, ibyo rero mwumva ko byose bituma bitanga ishusho ribi cyane ku gihugu cy'u Burundi bikanagiteranya n'amashyirahamwe amwe amwe mpuzamakungu cyane cyane ayabajejwe gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere mu ndege.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na bamwe mu barongoye amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi ngo bagire icyo bavuga kuri abo bafashwe. Ndayikengurukiye Josias arongoye ishyirahamwe Burundi Secours imbere y'amategeko avuga ko ari ikimenyetso cyerekana ko leta yahagurukiye kurwanya amabi akugwa biciye mu gutwara abantu hanze mu buryo butemewe.
Kubera ko ibibuga mpuzamakungu nka nk'iki kibuga cya aeroport national cy'i Bujumbura ingendo transite bagiye kurondera ubwo buzi hanze n'abatransite bashobora kuba ntahaca abandi nabo kurondera abo batwara. Rero kubona uno munsi ku kibuga cy'indege nta cyose gufatirwa abantu bagiye muri ubwo buryo butemewe n'amategeko kuko ni ikimenyetso cyiza cyane.
Ndayikengurukiye Josias avuga kandi ko kuba abo bantu babiri bivugwa ko ari abanyarwanda berekanywe bitanga icyizere ko bazokurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko kucaha kibagira.
Natwe twari kuba twizewe neza yuko uburenganzira bwabo nabo bwubahirijwe. Rero kuba ari abanyarwanda birashobora gusa bigira iy'umutuguro kubera musanzwe muzi yuko Burundi n'u Rwanda imigenderanire naho iri kuranavuka ariko itabimeze neza muri ino minsi. Ariko nawe rero nk'umukongomani cyangwa umutanzaniya cyangwa uwundi yibaza yuko yikomeye ari icyo cyaha yakoze akazi
kuva hadutse kutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu mwaka w'2015 nta munyarwanda n'umwe yari bwafatigwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'u Burundi kiretse abagiye bafatirwa mu ntara zihana umupaka n'u Rwanda nka Kirundo, Muyinga, Kayanza na Ngozi. Abo bakaba bagiye basubizwa u Rwanda bagirizwa kurengana imipaka batabifitiye uruhusha. Pierre Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.